Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'amasaha 48 bashinzwe umutekano n'igipolisi mu Burundi basatse mu ngozi wahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni ntaragaragara.
Mugabo ukuri nuko package ya Federal Republic ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize ku ya televiziyo bafite iyo batanga raporo ko je package nandi ntaraporo nibyo bamurondera ko je ntabyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Tutarindiye rero icyo bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona.
Martin Niteretse, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano mu Burundi. Mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro baravuga ko babuze abana babo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye.
Hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino, bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi. Turajya ngo tubwire abantu yuko ibyo bintu bitemewe. Dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso, na ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona ari butanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo.
Ababuze ababo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo.
Niba banamushinja n'ubujura, njyewe nyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi, nta n'ikintu bigeze bamufatana. None mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki?
Umwe mu babuze abana subiza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera. Ibihugu bisangiye ikiyaga cya Tanganyika, Uburundi, Zambia, Tanzania na Congo byafashe icyemezo cyo guhagarika uburobyi mu gihe cy'amezi atatu.
Ikigiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni ugupfa, kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je ndabisaba rofi 96 sinzi tubazobaho gute, kuko reba tuzwi ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imiryango natwe dukora iki ako kazi atwumva ati tugiye kubaho gute.
Bamwe mu bakora umurimo w'uburobyi mu ntara ya Rumonge n'amakuru y'iwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe neza Venise. Turahera kuntureka muri Sudani. Amasasi yarabandanije yumvikana ku mugwa mukuru wa Sudani ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri, naho abahanganye bemeye gutanga agahengwe k'amasaha 28. Mu gatondo k'ejo ku munsi wa kabiri, abakuru b'impande zishamiranye niho batangaza ko bemeye guhagarika kugwana, hari nyuma yo kuremegwa na leta za Amerika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abategetsi bo ku mugabane wa Afrika basabye ko ugutana mu mitwe guhagarara. Abashamiranye baremeye guhagarika intambara inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yavuganiye kuri telefone na General Abdel Fattah al-Burhani hamwe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Wa mbere arongoye igisirikare cya leta, ubundi nawe akaba arongoye umuhari w'abapora komando wiswe Rapid Support Forces. Bose yabasabye gutanga agahengwe kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yabasabye kandi kumenya ko bakwiye kuzirikana umutekano no kururanirwa kw'abasivile, abadiplomate hamwe n'abakora mu bisata bitanga imfashanyo. Umuyobozi mukuru wa OMS yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko amakuru ava mu bategetsi ba Sudani avuga ko abantu barenga 270 aribo bari bamaze kwicwa, hamwe n'abarenga 2,206 bakomeretse.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa mu yandi makungu ku mugabane wa Buraya, Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa kabiri yasabye ibihugu bigize uwo muryango kongereza ibitigiri by'abasaba ubuhungiro bya Kira babanje gushikira mu Butaliyano. Ibi bisabwe inyuma yaho abashika muri icyo gihugu kiri ku nkengera za Mediterane bongerekanye. Ubutaliyano nibwo shikiro ry'amato azana bimukira bava mu buraruko bwa Afrika. Benshi bashikira mu izinga rya Lampedusa riri mu manuko bw'icyo gihugu. Komisiyo yajejwe igisata cy'amafaranga akoreshwa mu ishyirahamwe rya Buraya Johannes Hahne yavuze ko inkengera za Lampedusa ari iz'umugabane wa Buraya. Yavuze ko abimukira bahashikira bakwiye kuba umutwaro ku bihugu byose bya Buraya. Yavuze kandi ko Ubutaliyano bwonyine bwakiriye abimukira barenga ibihumbi 30 mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wonyine. Mu makungu kandi umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe kwivuna abansi yaremereye Uburusiya ko imigenderanire hagati y'ibihugu byawo bibiri mu bya gisirikare igiye gushigwa ku rundi rugero. Iri tangazo ryemeza ko Uburusiya n'Ubushinwa cyongereje urugero rw'ubucuti bwa hafi busanzwe bufitaniye muri iki gihe cy'intambara muri Ukraine. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubushinwa General Li Shangfu yaraganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Shoigu. Uyu mubonano ukurikiye uwo yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi w'Imana i Moscow. Li yavuze ejo kuwa kabiri ko ibisirikare by'ibyo bihugu bizoshyira mu ngiro ibyumvikanywe n'abakuru b'ibihugu byabo no kwagura ibisata byo gukorera hamwe mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku ntambara muri Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko we n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Kevin McCarthy baganiriye kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze ko yagaragaje ko Ukraine ikeneye ibindi bigwanisho hamwe no kongereza ibihano ku Burusiya. Mu butumwa yashikirije kuri Twitter, Zelensky yanditse ko yashimiye McCarthy ku kuba Kongere ya Amerika idahengeshanya gushyigikira Ukraine ndetse no mu bikenewe bya gisirikare. Yavuze ko yihweje uko byifashe ku rubuga rw'intambara Ukraine ikeneye byihuta ibiduga bya burende, ibikoho bya muzinga, ibisasu byo kwikingira mu kirere hamwe n'indege z'intambara. Yavuze kandi ko baganiriye ku kongereza ibihano ku Burusiya harimwo mu bisata by'igitoro na gaze. Kongere ya Amerika imaze kwemeza no gutanga amamiliyaridi y'amadolari yafashije kugarukira ku banyagihugu bagize ingaruka z'iyo ntambara no gufasha mu bisata by'ubutunzi na gisirikare. Ariko hari uruhande rw'abarepublikane hano muri Amerika ruvuga ko amafaranga arungikwa muri Ukraine yari akwiye gukoreshwa mu gufasha Abanyamerika mu bya nkenerwa.
Urakoze Aloyizi Bigirimana namukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano aravuga ko uwahoze ari Minisitiri w'intebe mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni ntawe uzi aho aherereye kuva kuwa mbere. Martin Niteretse yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru mu rwa mukuru i Bujumbura kuri wa gatatu.
Mugabo ukuri nuko package na Republika ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize kuri televiziyo bafite iyo batanga raporo ko je package bandi nta raporo nibyo bamurondera ko je ntabyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero icyo bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona. Ati uw'amahoro Desire umuserebu cyangwa bakakunda ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga aruwa musubiye mu vyakazi kabo ko vyahuriranye nuko irango bariko barondera umu intwa zangabo byanjo bashira bifataniza ko mukabo nibaza ko nta nyinyi ntavyo barambira urumva dose iri muri parke general directorate kuri yo ariko ayikore mukabo uyu wa mahoro w'amahoro narumvise bavuga yuko bari kwa mumvirize cyo mumvirize kurumva ko ari parte general urumva ko kwa ibyo ntayitwara haraporo bacha bankubwo nyene gatacu barashikago bari ko baramubaza ya tuzomenya ibyo ari byo nihagera n'ibindi rero nibaza ko bazafara bira mu butungane wenda se mu butungane jewe sininji
Martin niteretse ministre w'ubutegetsi w'igihugu n'umutekano mu Burundi mu kiganiro na Mayama kuru amakuru yuzuzanya aravuga ko Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuba yarahunze mu ntangiriro z'iki cyumweru igipolisi kimwe n'abashinzwe umutekano basatse mu ngoze ibujumbura no mu Rutana eloge w'ikaneza
Mwana rubu nombura mwisagara chubutunzi yao generali Bunyoni ya sandu waba iluja Amerika aja abgiwe kwa tari hawa polisi na wako zirigi andereza wa musanze waja kusaka kumusi wa mbele na makuru ya nyumava masoko yegele ya umu generali ya tubugieko ya maze kuva mugihugu ya rekeza muri Tanzania inha ya Rutana waze iluwe la muka ihanimbile nicho gihugu niyo ntara nyene ya masoko yacu avuga ko yaciyemo kuko akarere yazineza kandi yafise namuyobora mu nzego z'umutekano inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu kibitoke mu nyuma arabimenya nta wuzi wamenye ibanga wariwe ni kwa mu masoko yacu yegereye umugambwe Sende David de n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganije ujya Amerika ku bantu bamwe batanzwe begereye General Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina cyangwa amajwi yabo batangazwa uwo aba yatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho mugabo leta itinyigisture ca Tanzania aba batubwiye ko Tanzania yoba yagabishije Burundi kwishobora gufatira ibihano birimwo ukubwimuhora aho kuzana ibitoro hamwe rwohirahira bugafunga Bunyoni kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu yavuga kubijanye nuko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahunze igihugu gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva kuwe yakagabanyirizwa abajejwe umutekano ataracyitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira Iruja Amerika tuifuje kumenya ichubu tege siubuga kuri inguru. Desire ndo ima nubugi zuki polisi chuburundi ya tubugie kwa mnikonji jakazi ya guaye ya tachoyo shikiriza. Katoni hozini gilenu mubugi zumu kuri igihugu alina waipeleza likukira ibirozi iwe telefone ya hama galariko ni ya yitabze. Mubugi zuki wa nganjibu jirgu muteka no pia kumulikie wetu wa sanze ya mazimisi mutumwa buka kazi hanze igihugu. Generali Bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike yakombowe mu mabanga guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe yanyuhaza ngabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza iyo nayo ni Colonel Desire Uwamahoro atwara igisata cy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yindi ntwaza ngabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa na Alfred Innocent Museleme Haruhande y'ibyo Alfred Innocent Museleme avugwa kugera kuri uyu wa mbere yaramutwaye igisata cy'iperereza ryo hanze y'igihugu yasubijwe na Colonel Pierre Claver Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano yahora agerejwe igendereza ryo hagati mu gihugu kandi bikaba bitamenyekanye cyane yavuye muri ayo mabanga bitewe n'uko ubu inyandiko zigena abakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cyane n'ibyamuka bibaye impamo General Bunyoni yazo wabaye mushikanganji wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina Azubabaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika mu Rwanda hari imwe mu miryango yo mu karere ka Kicukiro ivuga ko yabuze abana bayo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye inkuru irambuye Eric Bagiru gusa
Madamu Saverina Nyiraneza n'umwe muri abo bavuga ko babuze abana babo kuva mu rukerera rwo ku itariki ya 12 z'uku kwezi yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisiviri n'umupolisi umwe ari wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwara umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko
buke yari ku wa gatatu yirangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambira ngo nta burimo kwihangana birananira ndongera ndandikisha barambira ngo umwana nta burimo
Bwana Christian Udahemuka nundi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira
nifungura tayari ubwo umwe asharije imbunda direct pistol arayinunga ku moto ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano gute ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro moyo amasaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro ahita bangura ticara hasi ntago nakindi nasubije nicaye hasi banambaza ati Mungu wawariye ntago gute Mungu wanze amaze misarwaye aryamye maze kubasobanurira gutyo ngo turamushaka ndababaze se muramushakira iki muri iki gicuku
uyu muryango uravuga ko kugeza ubutaramenya aho umwana wabo aherereye mu gihe batanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha REB babasaba ko babafasha kumenya irengero rye bavuga ko yatwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota pickup Vigo yambaye ibirango bya GR 718F y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye aha ku kicukiro abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize ijwi rya Amerika ryakunze kumenya makuru y'abamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru bakeka ko bashobora kubona amababo ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kacyiru Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi duteguriye inkuru bamwe mu bari babuza babo batubwiraga ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwirije rya Amerika ko bamushinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu mubyeyi akemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari abana ni yataba no murugo
mwana tukamukore ibintu bishoboka byose akakunanira wakurize nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa n'ubundi umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananije ubwo ibimubayeho byose ubwo ntagomba kubyirengera ibyo nta nicyo biba binandeba
iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ryabo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi twabajije bwana Francois Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu haku wabo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe
uwo bavuga yarafunzwe
yarafungiwe iki subwo
yarafunzwe gufata abana nyine w'abana batwitwara neza mu myitwarire yabo kwa agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya abanze tambuye abana amatelefone nta bindi bishyashya
mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwaho ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwijwe rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakoraho iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywa kuri ibi bikorwa
hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi turajya kutubwira abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso na ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona ari gutanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo
ababuze ababo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo
niba banamushinza n'ubujura njyewe umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki
ku rundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi hari amandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko mu 2017 umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje ni mutegeranyo wise all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwa bagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu ehwaje rusange rya America I Kigali
Mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu Burundi leta y'igihugu yafashe icyemezo cyo guhagarika uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika mu gihe cy'amezi atatu abarundi bagera ku 17 batunzwe n'umurimo wo kuroba mu kiyaga cya Tanganyika gikora ku bihugu bine Burundi Congo Tanzania na Zambia inkuru ijwi rya America bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi munagezweho na Thierry Vendaye
Ikigiye guhinduka kuri jewe ubwa mbere ni ugupfa kuko niho hantu nari integemeye.
Je ndumvise barofi 96 sinzi atabazobaho gute kuko reba tuvuga ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imijyango natwe dukora ako kazi atwimva ati tugiye kubaho gute duhungirehe ni bibazo gusa.
Tubisoma baro munini cyane kuko twese twadutunzwe na Tanganyika turi mu gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika mugatwege turiko turaraba tubona yuko atavuze
Yakuba mushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarika iyo ngingo kuko nizo bwitwa twadumuriza zokoze
tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiyo none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye proje imeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye
nuko ni barabe ukuntu ukore leta yashaka kuyigora barabe ukuntu byosha bikahinduka kubera ntabwo gukora ngo ubwa ikiyaga kuko ngatwe abapishi benshi kandi tugapishi n'akandi kazi tukora taraka nyine niko kazi katutunze none bamise kuvuga ikiyaga tubaho gute
abone barobyi bo kumweha wo mu rumonge bariko barashikiriza umwiheburo bafise ku ngingo yo kugara ikiyaga amezi atatu hari kuri uyu wa 11 ndamukiza bariko baritegurira kwinjira mu kiyaga inyuma y'indwi bahagaritse kuroba nk'uko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku wa 15 Rusama gushika ku wa 15 Myandagaro ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bigisangiye ari byo Burundi Tanzania Congo na Zambia abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17 amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashorwa no muzindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha naho nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro cy'indagara kiramanuka kigashika no ku 20,000 by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke ine ku 5,000 muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu 60,000 ku kiro kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse iy'ibivuye muri Congo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa n'abifise abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike hafashwe ingingo kwindi bimwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero y'uko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ingingo y'uko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deonde Uwayezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byohagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kandi akure uyu muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byohagarikwa amezi 8 ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarabye ubwabo obe n'amato abarangura indagara
abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera barobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nokuri iyo ngingo ni hamwe nyera tawoping ngingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba tugiye guhinduka kuri je ubwa mbere n'ugupfa kuko niho hantu nari ntegeme icyonzi cyo muri amezi atatu n'ugupfa abana banze ntibazosubira no kwishyura sinzi mu gukende ngene bazoyika sinzi ngene bagiye kubaho n'ugupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi natahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugize amezi atatu zitaboneka muga muri aya mezi abiri habonetse ifi tutari kwitegura kuko zabonetse ni kubera bari bugayikira imana n'izi ingene itanga ibyo binyabuzima biri mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe ati Jehudeni nafashe mu ibanki sinzi kugene bizogenda
twe tukijamo rero twaragiye mu mabanki gutora amafaranga kugira dukore umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndareko no si cyombo mu mazi si cyombo mu mazi cyombo bitanu umukino gihere nayo maze kuriha amahera make se bwamaze kuza kuriha ayo mahera ubanki inyishyura amafaranga 6 miliyoni 40 n'izo miliyoni 40 ibugaratanganye ku mwuga ugahagarara nzoyakura
inyuma yayo mezi atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
nyuma ya mezi atatu tuvugise mu kuri amato yose azwe yarapfuye amabateri azwe yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukugwa ku miliyoni 2 kugira uzo kwize rero amato 4 uko ukuripe kibe sama tumani mani nabi na maranfor abiri ayo mato yose kubwato bumwe twari miliyoni 5 kugira uzo bikurize rero tutangwe gusazo usiye muri banki kwa kindi ngurane n'utarayiriha nayo bazoduha igipe gifite amabateri 36 igipe kimwe kimwe ibateri imwe igomba yakezure n'inusu cyora amafaranga ngana uko ufata amabateri 6 gwiza 5 ku ipeze na revisa 5 uzo mufye amafaranga meza cyane gose
abarubyi nabo nyene ubwabo basaba ko muri ayo mezi atatu bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye
urakoze Thierry Vendayishimiye iyi nkuru kwihagarikwa ry'uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika turayikomeza mu makuru yacu ataha ku buryo burambuye nibutse ko ibihugu bihuriye kuri icyo kiyaga Uburundi Tanzania Zambia na Republika ya Demokrasi ya Congo byumvikanye ko uburobyi bwahagarara mu gihe cy'amezi atatu kugira ngo amafi yororoke akure bashimiye kuba mutega amatwi radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku gabane yose si dukomeje gahunda yo gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi intare igiye kera itura mu itongo ry'uwayihigaga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio ijwi rya Amerika Yabai, sivito chachu. Mugucera, igihugu cy'u Burundi. Yabai, sivito chachu. Mugutanga icyambo mu banyagihugu yo. Yabai, sivito chachu. Yaratanze jambo abarundi turiruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
z'abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose